Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Ko abo bagandaguye nyakwigenda Lieutenant Colonel Darius Kurakure ejo yuko baba bafashwe gushubu utari byo sinzi yo babikura mugabo ico tuzi nuko abajejwe kurondera inkuru no kubitohoza bari ku kazi.
Uwo ni Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru ku yicwa ry'abofisiye mu ngabo z'igihugu hamwe n'izindi twabateguriye zirimo urubanza rwa Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamariza mu mwanya wa perezida w'u Rwanda mu 2023 turazigarukaho mu kanya mu makuru yacu yo mu buyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Waramutse neza Aloyizi.
Mwaramutse Genia, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavuga ku Rwanda. Leta z'umwe za Amerika zimensha ko zashimishijwe n'ingingo yafashwe n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yo kurungika Ladislas Ntaganzwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira acirirwe urubanza ku byaha bitandukanye birimwo ibya genocide hamwe n'ibyaha byo guhohotera agateka ka muntu yakoze. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, Amerika imenyesha ko ako arakaruriro keza mu bijyanye no gukorera hamwe mu bijyanye n'ubutungane hagati y'ibihugu byo mu karere. Amerika irashima kandi abo bose bagize uruhara muri icyo gikorwa cyo kurungika Ntaganzwa mu Rwanda, kandi isaba ko utwo twigoro twobandanya kugira n'abandi bagizweho nyabwoko n'ibindi byaha byakorewe mu Rwanda bafatwe. Abantu ndwi bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko mu Rwanda nibo bakiriko bararonderwa. Amerika ikamyesha ko izobandanya ifasha mu kubashengeza imbere y'ubutungane. Yavugwa ku Bubiligi, abategetsi bajejwe iperereza mu gihugu cy'u Bubiligi bamyesha ko umugabo w'imyaka 25 w'umumugwi w'intagondwa ya leta ya Kisilamu yakoze ibombe muzatewe mu Faransa ari nawe ari mu bakoze ibitero by'ubwihebyi byatewe ku kibuga cy'indege mu Bubiligi. Abategetsi b'u Bubiligi bamyesha ko uwo muntu yitwa Najim Lachauri yavukiye mu gihugu cya Maroc ariko akurira mu Bubiligi. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yamenyesheje jo ku munsi wa gatatu ko ubugira kabiri muri abo bagavye ibyo bitero yigeze kuba afungiwe muri Turukiya mu nyuma rungikwa gufungirwa iburayi aho yamaze amezi 8 imbere y'uko abohorwa. Erdogan amenyesha ko Turukiya cari cagabishije abategetsi b'Ububiligi ko uwo muntu azwi ku izina rya Ibrahim El Bakrawi ari umurwanyi mu bakora ibikorwa by'iterabwoba. Muyavugwa muri Tanzania, naho bamwe mu bashinga amateka muri ico gihugu baratanze imihoho baca basaba umukuru w'inama nshinga amateka ya Tanzania gukora amatohozwa yo ku rwego ruhanitse ku byagirije bivugwa ko hari bamwe mu bashinga amateka bari ibiturire mu mashirahamwe ya leta. Benshi mu badoma ko urutoki muruko kurya ibiturire na bashinga amateka wo mu mugambwe uri ku butegetsi cama camapinduzi ari nawo mugambwe perezida w'ico gihugu John Magufuli aturukamwe. Abanyagihugu ba Tanzania bavuga ko mu gihe ibyo byagirije byogaragara kwa rukuri byoca intege perezida Magufuli mu twigoro afise two guhasha ibiturire mu nzego za leta. Ariko umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru muri Tanzania na pe nauye amenyesha ko abo bashinga amateka bahakana ibyo byagirije. Naho yavugwa muri Cameroon, leta z'umwe za Amerika carahaye igipolisi cha Cameroon ingabire igizwe n'ibikoresho byo ku buhinga buhanitse bizokoreshwa mu gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ku bibuga by'indege hamwe no kumbibe. Ivyo Amerika ibikoze mu ntumbero yo gufasha ico gihugu mu rugamba rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Umukuru w'igipolisi muri Cameroon Martin Mbarga Ngwele yamenyesheje ko ivyo bikoresho bizofasha gufata abicanyi mu gihe bagerageza guhungira no kwihisha mu banyagihugu. Amerika yahaye Cameroon ibindi bikoresho byo kumenya ahari ibisasu biturika. Izo ngabire zije ziyongera ku zindi ngabire zigizwe n'ibikoresho Amerika yahaye igisirikare cya Cameroon kugira kibikoreshe mu kurwanya Boko Haram mu buraruko bw'ico gihugu. Igihugu cya Cameroon cyatanguye kujya mu ntambara n'umuhari wa Boko Haram kuva aho hari utanguriye gutera ibisagara bya Cameroon biri hafi ya Nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Mu gihugu cya Misiri, ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu basaba igihugu cya Misiri guhagarika itotezwa gikorera abaharanira agateka ka muntu. Amashyirahamwe ane mpuzamakungu arimo Human Rights Watch na Amnesty International yamenyesheje ko Misiri gikwiye kureka ingeso cyihaye yo kwama cyarengukishije abaharanira agateka ka muntu mu butungane. Ayo mashyirahamwe kandi asaba ko Misiri yobasubiza uburenganzira bwo gusohoka igihugu babatse no kubareka bakagira uburenganzira ku matungo yabo hamwe n'ay'imiryango yabo. Ayo mashyirahamwe yagiriza abajejwe umutekano muri Misiri ko bafunga abantu ku buryo buteye kubiri n'amategeko, abandi bakabura irengero ryabo mu gihe ababa baboshwe baborezwa igufa.
Urakoze Aloyse kuri aya makuru. Nshuti rero, ayo ni amakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, kuwa kabiri mu ijoro hishwe umusirikare wari ufite ipete ry'amajoro. Umupolisi umwe nawe hashimutwa n'abantu bitwaje imbunda bambaye imyenda ya gisirikare. Ibi byabaye nyuma yaho ku mugoroba kuwa kabiri umusirikare wari ufite ipete rya Lieutenant Colonel arasiwe mu biro bikuru bya gisirikare n'umuntu utaramenyekana. Umunyamakuru wacu Eroje Wirika neza i Bujumbura adufitiye iyi nkuru.
Are yishwe nk'igihe cy'isahimwe n'igice z'ijoro. Inzego z'umutekano zemeza ko yitabye telefone acasohoka mu kirabo aho yariko yivunira akanyota na bagenzi be, hanyuma arasirwa ku ibarabara. Gushika ubu abishyiye ntwazangabo ntibaramenyekana, nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza.
Bamurashe ntibaramenyekana kuko abo bari kumwe umuntu agiye kwitaba telefone bagasigara bicaye, hama bumva amasasu nta wamuherekeje kugira ngo abone bamurashe bari. Amatohoza yatanguye ngo rero bamenyekana abantu baje bagakora iryo bara mbere baheze bakirikiranwa no gutungane bahano.
Nk'isahimwe imbere y'uko Major mu impundu yicwa hari humvikanye amasasu mu buraruko bwa Bujumbura, karitsiye ya Carama, zone Kinama muri komine Ntahangwa. Abantu baba mu micungararo bemeje ko hari umupolisi yaguye muri iyo. Igipolisi kirabeshuza ayo makuru kikavuga ko inyuma y'ayo masasu hari umupolisi w'igisongerezi yanyurujwe, ariko atawo kwemeza ko yishwe mu gihe atakiziga ciwe kiraboneka.
Yarasanzwe ari kumuhana iwe, akaba yaranyurujwe n'imodokari ifise imparati ya gisivire double cabine, ikaba yarimwo abantu bambaye umwambaro wa gisirikare. Ugushika ubu rero nta makuru y'ico cisongereza aramenyekana, kandi murumva ko bamunyuruje. Ivyuko abantu bariko baravuga ko baba baramwishe kuko nta kizi gaciwe kiraboneka, nibaza ko iyo bari amakuru adatohojwe neza ko bavuga ko baba baramwishe. Mu gihe kizi gaciwe kitaraboneka ntawo kwemeza ko yapfuye. Turibaza ko inzego z'umutekano ziriko zirakora naco cifuzo kugira abamutora kiri muzima, ariko amatohoza ariko araba kugira ngo hashobore kumenyekana abantu baba barakoze iyo bara bakamunyuruza.
Uwo mupolisi bivugwa ko yarasanzwe acungerera ubuzima umushingamateka abaho mu Carama, ariko mu gipolisi bamenyesha ko ayo makuru atarayo kwizerwa.
Twebwe amakuru dufise mu bushikiranganje nuko ico gisongezo c'intwazangabo yarasanzwe atwagwa mu ikambi bita Groupement Mobile d'Intervention Rapide. Ivyuko yoba yari mu bacunze uwo mutegetsi ntavyo turamenya.
Kiyetse umupolisi yiciwe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu ndwi iheze mu bumanuka bw'u Burundi, nta bitero vyari bimaze imisi vyibonekeza kubajejwe umutekano canke ibirindiro vyabo. Mu kiringo cy'amezi umunani abasirikare bakuru bakuru officier supérieur batanu baramaze kwicirwa ku mugwa mukuru Bujumbura mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho. mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Darius Kurakure yiciwe mu bigo by'ibiro bikuru bya gisirikare. Umukuru w'ingabo General Prime Niyongabo yasabye abasirikare kuguma bafatanye mu nda no kwirinda abashaka kubacanishamo mu ntumbero yo gusambura igisirikare cy'u Burundi. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje wirika neza kuri iyi nkuru. Ministeri y'ingabo y'u Burundi irabeshyuza amakuru yatangiye kumvikana ejo bundi yuko abantu bishe Lieutenant Colonel Darius Kurakure bamaze gufatwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza nibyo yasobanuriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nkuko hariho bamwe bariko babicisha ku buhinga ngurukana bumenyi bita les sociaux mu rurimi rw'Igifaransa, ko abo baganaguye nyakwigenda Lieutenant Colonel Darius Kurakure ejo yuko bo bafashwe gushika ubu atari byo, sinzi iyo babikura. Mugabo ico tuzi nuko abajejwe kurondera inkuru no kubitohoza bari ku kazi. Ivyo bari korakora rero ntawo binjira ubuye kuko ntibaratanga icegeranyo. Aho bagejeje ni banga ryabo no kureka bakabandanya bakora nta cegeranyo baratanga.
Hariho abatari bake bibaza ingene umusirikare yogandagurirwa ku biro vya gisirikare maze umugandaguye agashora guhunga atamuntu numwe amubonye canke amuhagaritse. Ivyo vyagenze gute?
Kuberwa yabigize tari yateguje kandi uravye numwanya yabigiriye ko biraboneka yuko kandi yarahazi ntava kure ivyo bivyo byose. Mugabo nico gituma bariko bararondera bakoresheje ubuhinga tubaho umwanya uko byagenze no kugene yagiye byose bariko barabikorera ko ntawo ashoboka kubivuga ngaho ingene byagenze batarahiza icegeranyo.
Ejo kandi ku munsi wa kabiri za moya n'inusu yo mu ijoro ubundi umusirikare Major Didier Muhimpundu yaragandaguye. Ibintu byifashe gute? Abantu bamugandaguye ntibaratogwa nabo nyene?
Ubu nawe nyene yarasanzwe ariko yivuna akanyota ahantu mu kirabo kiri mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Biscuits hari hafi y'isaha imwe y'ijoro irenga. Tubajije abari bahari abo bari kumwe ngo bari umuntu yamutelefonye amubaza ahari araheza aramwidondora amubwira aranahamubwira mbere gushika hahashika amubwira ngo aje kumutegera. Niho mu nyuma asohotse agiye kumwakira yaca agandaguka. Byumvikana yuko bishobora kuba yaramuzi bari bazinanye hanyuma akasamuzanira inkozi z'ikibi nimba atariwe yabigize. Nabo n'uwo nyine amatohoza ariko arabikorera ko kuko ngira ababizi kubitohoza barafise ibyo baca bakorera ko n'uwo nyine amatohoza igipolisi kiriho kirafasha kugira babikore. Ubu nabo nyine aho bageze ngira ngo niba ico bashitse ko barahize babwire abarundi makungu.
Muri iminsi hariho ibintu ubona ko ari intumbero yo kwica abasirikare canke abapolisi cyane cyane abafise amabanga bajejwe. Ibyo ntibishobora guteranya abasirikare ugasanga mbega baracanyemo ikintu ubutegetsi mu gisirikare uriko burakora kugira ngo abasirikare ntibacane mu niki?
Gucanamwo ntawo cituka kuko uwabigize yagiye avuga ngo atumbereye naka kubera iki yaba yaravyanditse akabivugaho niho umuntu yari kumenya. Bariko bararondera rero igituma bene abo bagira turibaza yuko ari abo bakoreshwa. Mugabo nta mpamvu turabifatira kubera ibyo nta byahora mu gisirikare ariko iciza ni uko biboneka yuko bose babigaya. Urabye ukabaza hirya no hino nta n'umwe ashigikira ibyo bariko baragira muri urwo rwego turimo bose barabigaya.
Izindi ngingo zikazi zifise umugambi wo gucungera umutekano cyane rwose eka w'abasirikare eka n'uw'abanyagihugu muri rusange. Izindi ngingo zaba zafashwe n'igisirikare n'inzihe cyangwa igipolisi?
Ingingo zifatwa si zindi gusumba izahahora. Kugendera abasirikare aho bari ababatwara bakabagirisha icyo bita koze ri morale ibyo navyo byama byabaye n'ubu kundwiheze. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare aheruka kugendera amabrigade ashika atandatu ndetse n'ubu ariko arategura kubandanya hatari bwashi. Urumva n'igikorwa ca minsi yose kwa mu muntu agendera abajejwe hanyuma bakamubwira ibibazo na wakababwira agaseka aga, aga bayabateguri birafasha ko muri ko muraganira atacu muhishanya ijyo n'ijyo biheza bikuba kugwego
Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ko murakoze namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo tuyage
tuje noneho mu Rwanda urubanza rwa Dr. Theoneste Nitegeka washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2023 rwakomeje kuri uyu wa gatatu yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza kwifungwa ritubahirije amategeko umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa yarahari
Nurubanza rwafashe byibura amasaha 3 impande zombi ziburana zihagaze imbere y'umucamanza. Dr. Theoneste Nitegeka arega Innocent yabarunga umuyobozi wa gereza ya Nyanza kumufunga mu gihe cy'imyaka 8 bihabanye n'amategeko. Imvano y'iki kirego, Dr. Nitegeka avuga ko yashatse gusubirisha mu rubanza yandikiye CNRG, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide ari nayo ibika amadosiye ku byaha bya genocide, imusubiza ko dosiye imufunze ituzuye. N'inyandiko avuga ko bamuhaye impapuro ebyiri gusa zigaragaza ko mu mwaka wa 2008 umuganga Nitegeka yahamijwe n'inkiko gacaca za Nyamabuye muhanga icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi. Yaburungabwiye umucamanza ko atiyumvisha uburyo mu mfungo 5000 ziri muri gereza ya Nyanza yoboye habonetsemo Dr. Theoneste Nitegeka gusa rega ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Yavuze ko Dr. Nitegeka amaze imyaka 8 afunzwe kandi wayoboye gereza mu gihe cy'umwaka umwe. Uregwabwiye umucamanza ko Dr. Nitegeka afunzwe ku cyemezo cy'umucamanza cyujuje ibyangombwa. Maître Micombero umwunganire yabwiye urukiko ko inshingano z'uyu muyobozi wa gereza ya Nyanza zimeze nk'iz'umuhesha w'inkiko. Gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Ati birashoboka ko inkiko gacaca zarenganyije Dr. Nitegeka ariko ntibyaryozwe yaburunga. Avuga ko iki kirego kigamije gukorera uwo yunganira icyo yise kumusiragiza. Maître Nkundiye Jean na Dr. Nitegeka babwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana ko yaburunga yashingiye ku cyemezo cy'urubanza bafata ko rudahari. Rutagaragaza abatangabuhamya barimo imiterere y'ibyaha byakozwe n'ibindi bifunga Dr. Nitegeka. Bashimangiye ko icyo cyemezo kimufunga cyagombye kuba giherekezwa na kopi y'urubanza yahamirijwe icyaha mu ngingo zarwo zose. Maître Mucombero ku ruhande rwa Iyaburunga yavuze ko mu gihe cy'inkiko gacaca icyemezo cyafatwaga ari nacyo cyashyikirizwaga gereza gufungwa uhamijwe ibyaha. Ariko Dr. Nitegeka we avuga ko nta mwihari kugaragara ku mategeko yagengaga inkiko gacaca. Ati inkiko gacaca zari inkiko z'igihugu zitari zifite inshingano zo kurenganya abantu. Yavuze ko kumufunga muri ubwo buryo hishwe itegeko nshinga risumba yandi ndetse n'andi mategeko. Ubushinjacyaha bwahakaniye urukiko ko Dr. Nitegeka afunzwe binyuranije n'amategeko. Nabwo bwisunze ingingo z'amategeko bwavuze ko byari bufatwe ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Igihe umuyobozi wa gereza ya Nyanza yari bumwakire nta rupapuro na rumwe rwemerewe n'amategeko ashingiyeho, cyangwa se agakomeza kumufunga yararangije igihano cyo kimwe niyo yari kuba yabaye umwere. Kubera igihano cyo kizarangira mu 2023 hatagize ibindi bizamo mu magambo y'ubushinjacyaha. Cyane ko nta rundi rubanza rukuraho urwabaye bwasabye ko yakomeza akarangiza igihano yasabiwe cy'imyaka 15. Umucamanza yabajije uruhande rurega umuyobozi wa gereza ya Nyanza niba ashobora kubazwa ibyabaye hashize imyaka 8 mu gihe w'amazi umwaka ayobora gereza. Basubije ko bashingiye ku mategeko agenga urwego rw'amagereza kandi kuburegwa yemera ko afite inshingano nk'iz'umuhesha w'inkiko. Gufunga Dr. Nitegeka nta kopi y'urubanza afite bivuze ko yashyize mu bikorwa icyemezo cy'urubanza rutariho. Bavuga ko ubuyobozi bwa gereza bufite inshingano zo gukurikirana ko dosiye y'imfungwa yuzuye. Babwiye umucamanza ko yaburunga kimara kubona ko ahawe gufunga umuntu mu buryo butubahirije amategeko byari bihagije kumwanga, abamumuzaniye bakamusubiza iyo bari bamukuye. Ku myanzuro y'impande zombi, Dr. Theoneste Nitegeka na Maître Nkundiye Jean basabye umucamanza gukurikiza amategeko ubundi akazemeza ko amaze imyaka 8 afunzwe bihabanye n'amategeko, agaheraho amurenganura akamufungura. Ku bwabo ibyo birahagije. Ku ruhande rw'uregwa, Innocent yaburunga uyobora gereza ya Nyanza n'umwunganira Maître Micombero basabye urukiko kuzateje agaciro ifungwa ritubahirije amategeko. Bifuje ko igihe batsindura urubanza uruhande rwa Dr. Theoneste Nitegeka rwareze rwazahanishwa miliyoni 2,100,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Bavuze ko baburana urubanza rw'amaherero, urubanza rudafite agaciro rubatesha umwanya runawutesha umucamanza. Biboneka gake mu Rwanda aho umufungwa ashora urubanza aregera ifungwa rihabanye n'amategeko. Amategeko mashya u Rwanda rugendera hatumura ko aho bigaragaye ko umuntu afunzwe bihabanye n'amategeko umufunze abagomba kubyirengera. Mu ntangiriro za 2015 habarurwaga abasaga 2007 bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda amadosiye yabatuzuye hafi ya bose bahuriraga ku byaha bya genocide. Mu minsi ishize leta y'u Rwanda yatangaje ko iki kibazo cyavuye mu nzira. Dr. Theoneste Niyitegeka yamamaye cyane mu mwaka wa 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu, gusa kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora ivuga ko hari ibyatujuje. Mu 2008 inkiko gacaca za Nyamabuye muhanga zahamije uyu muganga wa Rusiga yikorera icyaha cy'ubufatanye cyaha muri genocide zimuhanisha gufungwa imyaka 15, n'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atararya gumunwa mu kunenga ibitagenda. Iburanisha ripfundikiwe Dr. Niyitegeka wari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'umuyobozi w'iyaburungarega wari muri kake y'abacungagereza buri imodoka imwe. Dr. Niyitegeka mu kizuru cy'inyuma, yaburunga mu kimbere basubira kuri gereza. Isomwa ry'urubanza ni ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, ibusa samana Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turacyari mu Rwanda, inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imirire zitangaza ko uburyo bwiza bwo konsa umwana ari ukubanza kumuha ibere rimwe kugeza igihe arihumuje akabona gufata irindi. Ababyeyi bonsa abana babaha amabere yombi bikarangira nta bere na rimwe umwana ahumuje, ngo bituma umwana hari intungamubiri nyinshi atabona. Ababyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko batazi akamaro k'ubwo buryo bwo konsa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboyi uri mu Rwanda.
Madamu Iragyambere Jeanne d'Arica ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imirire. Arihanangiriza ababyeyi bonsa abana babaha amabere yose batabanje kureka ngo umwana yonye ibere rimwe ari w'umuzi.
Kuvuga ngo umwana abanza kubona amazi amumara inyota, akabona ibimwubakira umubiri, akabona ibimutera imbaraga, akabona ibimurinda indwara muri rya bere rimwe yahaga akamukuraho. Noneho nyuma akaza kwibuka ibere yamuhaye, yajya kongera kumwonsa kuko umwana agomba konka igihe cyose abishakiye, akamuha irindi bere. Urumva niba umwana abanza kubona ya mazi amumara inyota, igihe atarabona izindi ntungamubiri ugahita umukuraho kumushyira kuri indi bere, ushobora gutuma abona ya mazi gusa akabarahaze, kandi yagombye kubona za ntungamubiri zose ziri mu ibere.
Abahanga bemeza ko uyu mwana agifata ibere yonka amazi gusa amumara inyota, uko agenda ritindaho ni nako agenda ajya ku ntungamubiri zimugirira akamaro. Bamwe mu babyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko uburyo bwo konsa umwana akava ku ibere arihumuje uburyo batabuzi, ahubwo bakoresha ubwo bise kugenda basaranganya amabere yose, umwana yonka ibere rimwe agahita afata irindi amashereka atarahumuza mu rya mbere. Aba babyeyi twaganiriye nabo mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nabasanze bavuye mu murima guhinga.
Nyine mufata ibere rimwe nkamuha ako nka yamara guhaga nkahindura nkamuhirindi kuko rimwe nago byashobora yose ndayasaranganya kuko rimwe nakiryamumarira. Nye hari nigiye nkuye ari uruhinja yarimo amashereka rimwe araryonka ubundi ugahita umuhinduka muhindi kuko rimwe ashobora kuryonka rikamaza n'igihe cyo ubwo, kandi ukaba urindi agutesheje kugira ngo nyine uribwe amashereka nyine kuko yaronse rimwe ayandi yikubira murindi ubwo rero asaranganya kugira ngo nyine yonke ahaga
umuhibere rimwe akasa nk'uya akarirangiza ariko atayamaze mu neza ugahita umuha n'irindi
kubera icyo ugenda usaranganya
ubu nasize mu kandi irindi we narigeri bari kwikama.
Ubu buryo ababyeyi bakoresha inzobere zemeza ko atari bwo buryo bwiza bwakwifashishwa mu gihe umubyeyi ashaka konsa umwana we. Ndetse Madamu Iragyambere Jeanne d'Arica uzobere mu bijyanye n'imirire agasobanura ko bushobora kugira ingaruka ku mwana wonyejwe agenda ahabwa amabere yose. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana bonsa amabere yose bivuze ko bahaga bonsa utuzi twa mbere gusa bashobora guhura n'ingaruka zigaragara ku bana bafite imirire mibi.
Urumva ingaruka ntizabura kuko abatonse ngo za ntungamubiri zose uko agomba kuzibona azibone. Usanga rero imirire mibi ku bana akenshi ikunda guhera ku mezi 6 kugera ku myaka 5. No mu Rwanda ikibazo dufite ahanini ni imirire mibi yo kugwingira. Ni ukuvuga ngo uburebure umwana afite ntibujyanye n'imyaka ye, ariko mu giturage usanga kenshi batabisobanukirwa kuko baravuga bati yavutse ari mugufi nta kundi. Ikibazo dufite mu Rwanda ni ukugwingira kuko ubu biri kuri 38%. Abenshi abana bari munsi y'amezi 6 barwara imirire mibi, twavuga nayo y'indyo nke, no kuvuga kugira ibiro bike ugereranyije n'imyaka bafite. Ni ukuvuga ngo umubyeyi niwe ubutarya yandyo yuzuye kugira ngo umwana we abibone mu mashereka.
Izi nzobere zemeza ko amashereka ya nyuma umwana yonka aba arimo amavuta atuma umwana akura neza akagira ubwenge. Ababyeyi basabwa konsa abana mu gihe kingana n'amezi atandatu nta kindi babavangiye, kandi umwana konka igihe cyose agaragaje ibimenyetso byo gushaka ibere birimo gukanguka, gushakisha ibere umunwa cyangwa konka intoki n'ururimi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru ya sport n'imikino, muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cerekeye inkino muri iki gitondo, turi kumwe n'icyegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi nserukira gihugu w'u Rwanda Mavubi, Jimmy Mulisa. Tukaba dushaka kuvuga ku byerekeye uguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika, inkino ziriko ziraba muri yindwi, aho u Rwanda ruzohura n'izinga rya Maurice. Mwashobora kutubwira neza ukugende mwitegura ubwo rukino?
Kwitegura ko turiteguye, tumaze icyumweru turimo gukora bako ejo niwo tuzajya muri abakinnyi bameze neza, nta mvune, nta kibazo dufite, bimeze neza, preparation yagenze neza, na minisitiri yacu yadufashije. Ni ukuvuga ko bisigaye ni ukujya muri tugakina dushaka amanota atatu.
Kuba muhagaze gute muri pure murimwo?
Muri pure turimo dufite amanota atatu, tumaze gukina match ebyiri, ubu tuzajya gukina muri umukino wa gatatu ukeneye amanota atandatu. Bishobotse turayabona ukuboko kumeze neza, ntacyo nta kibazo.
Mu nkino z'imbere yaho mwahuye n'ibihe bihugu muri pure yanyu?
Tumaze gukina match ebyiri, twakinye na Mozambique dukinira iwabo turabatsinda, twabatsinze igitego kimwe. Dukina match ya kabiri, twakinye na Ghana badutsinda iwacu. Ubu ni match ya gatatu tugiye gukina na Mauritius.
Muravye aho urukino rw'umupira w'amaguru rugeze mu Rwanda, mu myaka yahera u Rwanda rwarigeze kubyifatamwo neza, rurashika mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika, mu nyuma ntivyagenda neza. Ubu muravye mubona mufise abakinyi bameze neza, mushobora gusubira ku ntambwe mwari mugeze ko?
Ubonye ukuntu bimeze ubu ngubu, ikipe imaze igihe, araba abakinnyi sinzi nibo byibuka ko ari abana bagiye gukina muri World Cup. Ubungubu bamaze igihe bari hamwe, hari abandi bajemo abasha, ku buryo ubungubu wabonye n'ukuntu twitwaye neza muri cyane, ikipe yacu imeze neza, ifite abakinnyi bashobora guhangana n'ibindi bihugu, abakinnyi bameze neza b'abana, harimo n'abakinnyi bafite experience twamaze ejo bundi bakina hanze, kuko nta kibazo dufite chance zo kwikarisha.
Murakoze. Yari Jimmy Mulisa, icegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'u Rwanda Amavubi. Turako turavuga ku byerekeye urukino hagati y'u Rwanda n'izinga rya Maurice ruzoba ku munsi wa gatandatu guguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze.
Muracyari kumwe na Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Urakoze Genia. Makuru twabashikirije, Leta Zumwe za Amerika zimenyesha ko zashimishijwe n'ingingo yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yo kurungika Ladislas Ntaganzwa mu gihugu cy'u Rwanda gucirwayo urubanza ku byaha bitandukanye birimwo ivya genocide hamwe n'ivyaha vyo guhotera agateka kazina muntu yakoze mu mwaka w'igumi kimwe '94 mu gihugu cy'u Rwanda. Navugwa mu Bubiligi, abategetsi bajejwe iperereza muri ico gihugu cyo Bubiligi bamenyesha ko umugabo w'imyaka 25 uwo mu mugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu yakoze ibombe muzatewe mu Faransa ari mu bakoze ibitero by'ubwihebyi byatewe mu kibuga c'indege cyo mu Bubiligi Burusere ku munsi wa kabiri. Ayavugwa muri Tanzania, naho bamwe mu bashinga amateka muri ico gihugu baratanze imihoho baca basaba umukuru w'inama nshinga amateka ya Tanzania gukora amatohozwa kugira abagirizwa bahanwe.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye byo kuri isaha na habihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, mwari kumwe na Eugenie Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.